Nzisa biraje rarudo batazira gishunguri n'umukenyezi wiwe tegineza batazira mvuguta nibo baraye batowe ibiziga mu nzu yabo kuburiri ku mugoroba wa kabiri ni ku mutumba muramba muri komine Kirundo umushikiriza amanza n'urongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo bavuga ko biboneka ko batewe grenade mu gihe byumvikana ko ibiziga byabo byari bimaze kononekara abanyagihugu bo mu micungararo bavuga ko bumvise grenade yaturitse ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ariko babura aho iturikiye mu miryango yabo bahisi batangazwa n'ingene bari basanzwe bakikijwe n'amazu menshi ariko habura n'umwe avuga ko yumvise ko iyo grenade yaturikiye kwabo banye kwigendera
uwo muhungu yari umwana wa mwene wacu uwo mugore wiwe yari mukasana wanjye ndagengeze ngaha numva ngo yishwe na grenade kandi iyo grenade yavutse hirya yecyo kuwa gatandatu twatohoje ahantu iyo grenade yavugiye turahabura cyatwa n'igitangaro
ize gucana umvuvu y'inyano natse ngo umuhungu wanye ngo bareba mwishe none bamwishe gute ngo yagerenade yatunika wa mose mwijoro kwa gatandatu ngo ahitanye igishungere n'umugore kubona umuntu apfa kwa gatandatu ari hagati y'imihana ntagiye n'umwatohoza ati hajya ahantu ko tubonye hagumye hugaye reka tugere twungure turabe aba bantu iyo bagiye canke ikintu baba barabaye cyo nibyo byamba bacyo
abazi uwo mugabo bavuga ko yapfumura ariko ntibemeza canke ngo bahakane ko ari cyo yoba yazize
twararabe ibi bintu byaberenga ahantu abari ngo ngoya ikintu yoba yazije mukaye yari umupfumuga sinzi ko abameze ko sinzi ko iyo bari ari umurimbwa yari umupfumu gusa ariko jene sinamugize uburozi
ni abantu bamwidogera nga
nta n'umwe
ubu bari umaze kuza kumwitura
naho urakutura yari mutama nyine urumva nta kundi byaba byabaye none yateranye nyine none muga nta muntu iyo mwageza ko yahora yica abantu
Pierre Claver amurengera ntwari umukuru w'umutumba muramba ati natwe twaguye mu gahundwe twumvise urupfu rwiwe
ubwo je nanjye naguye mu gahundwe kuko kuva mwino mese kuva uyu mese cyane mbese bavuga ati umuntu arimaragerenya turavye gihe yabamaze nk'inisi nk'itatu nta n'ikintu kimwe ndumukuru w'umutumba nawe bwamenye umuse kubimenya ngo yari umuntu ngo yari yamutije akantu kagakoreshwa agasafuriya hanyuma abwira mushikiwe kugira ngo azokamutorera agihuza gatonya bamanutse niho ngo haci haza abana ngo acagura kubona ngo ikintu gisazi hanyuma rero baca barahagera nabo baca baratobora ku kazi bakaza uko kameze baca basanga rero barimo bamuze gufa nyine kuko akora amazi no kunuka ngira ngo nabo barabyumva
umukuru w'umutumba muramba yisigura gutya ku myidogo y'abajyango
uyu muntu yagenda kamara nk'indwi mu gahinga umuntu atazi yari cyangwa kamara n'ukwezi kandi nacyo gituma nkumbure barimo baravuga bakora itohoza ngo kubera iki ngo mutamubona mudashobora gushika iwe ngo mumenye iyo yaragiye we bagaca bavuga no kubera iki ngo udashobora guharura ngo imihana yawe tujyeho ko hari imihana yanjye bonabonye twarabivuganye tuvugana yuko n'abatazi iyo grenade baturikiye uwo nawe igituma batatahageze ni kubera ko bari baza kadakunda kubamuhira kandi bo bashaka mu kubana babana nk'indwi nk'imwe cyangwa zibiri kongera bagasimbagurika bakasubira kuzamara nk'indwi batabanye hanyuma kongera kandi bagasubirana
uburongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza abandanya kugira hamenyekane abakoze iryo bara n'icyo bibatumye abantu babiri harimo umutware nyumba 10 baraye mu minwe y'igipolisi kumvoza amatohoza aha mu minyako ku kilometero nka kimwe gusa hakujya gato ya muri komine Busoni ku mutumba warenga haraye hatewe iyindi grenade mu rugo rw'umwigisha azwi ku izina rya Arthur Nzohabonayo Imana yarakinze ntaco yahitanye nubwo badashima kuvugira kuri mikro yacu mu rugo rw'umwigisha yaheruka guhunguka bavuga ko nubwo bafise ubwoba komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko bigaragara ko byakozwe n'abantu bagomba gutera ubwoba abifuza guhunguka mu bijanye umutekano nyene muri ico gice gihuriramwo amakomine ya Kirundo na Busoni hazindutse haboneka abanyagihugu benshi bafise ibikoni n'imipanga bavuga ko bariko bahiga abantu bumvise ko baraye bahaciye bitwaje ibigwanisho
bari bazi neza yuko ngo ngaho hepfo ngo kukunduzenye ngo ahora urukingo abantu bafite ibigwanisho basanga sibyo bari biteze kwiruka nore ko mbona n'abanyamutara bose bari baje bavi mutara baje kurima mu mashirahamwe baciye bitahira bari bafite imbonera kureza zifite ibipanga n'intuzenye n'ibihiri nyene
twari tuzi nyene ko baduteye twebwe twaciye tuyunguruna ni kugirira tuce tubarondereza nkozi zikibe mugabo nazo twabonye bazikuriye ko bari abasirikare n'abapolisi
uburongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo aravyemeza akavuga ko babahumurije mu kubamenyesha ko bitiranije abajejwe umutekano bari ku kazi ka misi yose ko gukizura n'abagizi ba nabi mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.